bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na hazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Abantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko hari hamakuru yemeza ko hari imisore y'abarundi iri kiragerageza kuja mu mihari y'iterabwoba.
Uyu ni André Ndayambaje umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Iyo nkuru y'imisore y'abarundi maze igihe igana imihari y'iterabwoba co kimwe ni y'abarundi batunzwe n'ifungurwa batoragura ku mayarara turazigaruka ko mukanye isase mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze igipolisi c'u Burundi cemeza ko ari amakuru yo kwizera gifise imisore y'abarundi va mu gihugu igana mihari ikora iterabwoba ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nziko Banyanka.
Ariko ashikiriza izaranguwe n'ibipolisi byo mu burere bwa Afrika yo mu buseruko no mu manuko mu kiringo c'umwaka umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yahereye kwituzwa cy'urudandazwa rw'abantu rw'ibigwanisho no gutuza ibikoresho by'uburovyi bitemwe n'amategeko muri iyo ntumbero. André Ndayambaje yatangaje ko hari abana babigeme bane b'abarundikazi baheruka gufatirwa mu gihugu cy'u Buganda bariko bagana umugabane wa Aziya.
Kubyerekeye urudandazwa rw'abantu, abana babigeme bane barafashwe bagiye guca i Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman. Kuvyerekeye urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, inkoho imwe yo mu bwoko bwa pistole, iyindi imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'amagrenade abiri byaratowe, insenga zo kuroba zitemewe n'amategeko bita firemaya zarafashwe ziraturigwa, utwato tubiri dukoreshwa mu burovyi butemewe n'amategeko twarafashwe turasamburwa, imbaho zingana amajana atatu na mirongo ine zo gukora utwo twato tutemewe n'amategeko zarafashwe, abarovyi batatu barafashwe.
Ivyaranguwe mu bikorwa vyiswe usalama ya kane mu bihugu vyo mu buseruko no mu manuko bwa Afrika harimwo kugenzura uruja n'uruza rw'amamodokari. Iyo ntwazangabo yo mu gipolisi cy'u Burundi yatangaje ibyaranguwe muri ico gisata mu ntumbero yo kurwanya ubusuma no gutuza imiti ya magendo.
Imodoka amajana 127 zarasuzumwe hakoreshejwe ubuhinga bwa Interpol, nta modoka n'imwe mu zirondegwa yafashwe. Muri izo modoka ariko hariho izishika 30 zari zifise impapuro ndangamuduga zitanditse neza, abariko barazinyonga barasabwe kuja muri OB kuzihinduza. Kuvyerekeye ibidandaza bidakwije amategeko, imiti y'ubwoko bugera kuri 45 yataye igihe yarafashwe mu mangazini zidandaza imiti zimwe zimwe zo mu gihugu. Aha twovuga nk'uducupa tugera ku 325, udupaki 144, ibinini 234, n'amampure 763.
Ibipolisi byo muri ubwo burere byaracungereye umutekano bihagije mu ntumbero yo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba n'ahatabakora ibyo bikorwa bafashwe. André Ndayambaje avuga ko igipolisi cy'u Burundi gifise amakuru kugwaruka ruva mu gihugu, anavuga n'ibyaranguwe bitari ku rutonde rwa usalama ya kane.
Byerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu byazo, nta bantu bakoresha iterabwoba bafashwe, ariko hariho amakuru yemeza ko hari imisore y'abarundi iri kiragerageza kuja mu mihari y'iterabwoba. Ku bindi byaha bitari byategekanijwe n'iki gikorwa cya usalama ya kane, harafashwe amaritiro 57 918 y'inzoga zitemewe n'amategeko zica ziraseswa. Twarabonye kandi ku bidukikije bibangamiwe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu, ivyo navyo bikagaragazwa n'ibikurikira: imibiriro ya Nyakanga yaratongoye imitumba n'amashamba, imanga n'ibinogo amahanga vyimbwa n'abarondera ubutare bagasiga batabizibiye, inzuzi n'ibiyaga vyononwa n'abarondera ibikoresho vyo kubaka n'ibindi n'ibindi.
Ahejeje gutanga ico kiganiro, umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ntiyashinje kwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru uwo mugambi usalama wo kugwaniriza hamwe ibyaha ndengambibe mu bihugu vya Afrika yo mu buseruko no mu manuko watangujwe mu mwaka wa 2013 Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, urakenuye kuri no wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mu Burundi yamara haracibonekeza abatunzwe n'utwo batoragura mu mayarara atandukanye. Mugenzi wacu Roje wirika neza adushikane muri kimwe mu bibanza kiri ahitwa imubuterere Bujumbura, aho abo bantu batoragura utwo dufungurwa haratubwira uko yabisanze.
Mu kibanza gitabwa mu yarara muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura, uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi cyane n'ibisazi biduma, ariko izo ntibikanga baza kubasuragura ibisigarira by'imfungurwa bagizwe n'abana, abagore bakiri bato, abagabo hamwe n'abatama n'abatamakazi. Uwo mutamakazi afite abuzukuru n'umwe muri bo akemeza ko aciye imyaka myinshi aje kuri iryo yarara.
Yo igihe kinini kwose, igihe kinini aha hose hari hakiri ibiti bikwiye aha hose kugera aho rigira ngaha kwimbi yarara kubera inzara. Imyaka rwose imyaka kugera n'ubu mu butamakazi, inzara aha n'inzara idutera, turara inzara tukayirigwa, hama rero abana bakarara bararira, none twayigwa niko mudufasa tumehera bakaka.
Aba bakenyezi bandi nabo batubwira bimwe mu byo bahakura.
Ibyo ndahari mfo tuhaya tupuye muri nyantutse nyamwapfu ndajya nkoca haraho sangaye hakati utuharake batsanye mwishashe nkashira mu mbara nkoca nkajya nkanwa amazi nk'uburayi agatoki hariho dutore bitete tukatora tukabishyira ku mumbara tukabyara abankujya mwana bigerekaraje nibyo dukunda gutoragura ngaha.
Izo njya zo mu yarara zigira ingaruka mba bazifungura.
Nare twogira nti kunore ko atacu twirengeje atacu dufise tujuko nyene niba ari kwitungi duhora tugwara malaria ayo ari ingwara tufoyide nayo tuba tugwara no gutibwamo tukamerwa nabe munda.
Ariko hari abandi bemeza ko atangorane zibatera.
Je ntazo ndabona Imana nituzigama kuko Imana iramenye umuntu agowe. Imana yo nyene nitwitungira.
Ungura tabwo banyene none simba ndose byo fungura
ntabwo bashobora kugira
kuberiki
maze kubona ari bifungurwa wewe ufungura ibintu bita kugutera ingwara. Oya ntiribari yarara umuntu akinjya ntagi yarara yarara je mushamana ko ari ibi byakase sura sira hakye nyuma eha micitwe kiribwa nimba ari kiraya nimba ari gitoki natonora ntaje nibisanzwe nyene bisanzwe none natubiri hari kibwa natubaye nasho tuba iyo bimaze kugufasha mukanwa amazi hari kindi umuntu abashaka.
Nwe, ni bisanzwe byembere nangani ho hantunze. Nta mugabo mfise, ahantu ho nama misi yose.
Ninjya duvenga kuradi.
Yego, ndatsijyari gihe ndazirarira. Ntabwo banabiri y'imyaka bya ntacho nabaye. Ni ho hantunze. Ni ho hatutunze twese.
Uwo mukenyezi nawe asanga kuza kuri iryo yarara ari nk'ukwiheba.
Aho nyene matimisi ibiri ntajya. Urabona n'ukuntu umeze. Aha nyandiko ndatungurikwa aho ngitse imisi ngwaye malaria kubera iri zuba twigwako.
Si iryo zuba gusa ribabangamiye,
aha duhura n'ibintu byinshi. Aha harimo ibikaya biranadutema tugataha intoke zijegeta kubera uko kuntu twimbagura aha hasi.
Ibikaya biradutemagura bikatemagura intoki, emwe urusinge rukaducumita narubana ukwembera uratsibura kiba n'igihwa kigahubagura nuko tubayeho mu byayi wacu. Hano arukiza ruri ngaha.
Urwo rukiza ariko harabaruhabona.
Kandi ari bihwa kwari umva ko zigura 500 n'abari ari bihwa kwari. Bakumva tukora kuri atatu batwi.
Oya numuzane sengse.
Umusore agurisha indya ko adashobaye kwisurira.
Nibi na 500 yonyene gusa. Niyo ngurisha. Hari ibyo ndonka nyene nk'ifarini. Tugasura tukayicumba nyene kavamo umukate umuntu agafungura karakwa kwanwa amazi nyene
abafungura birabanezereza
nje ndaje nkamushorera numva tudyoshye cyane ariko ibintu byatari kwera numva subuzima bwiza
tuje ubwo umukate kwenze kadufise ni nyinshi yarenze aha ndawe je numva neza kwe kabise kandi nsize kwikombe cy'amazi cyanumva amazi.
Mu bibanza bene ibi hakunze kuba abakuriye abandi mugaba hasi ko biri
busefu anga simo kubese aba twese turi bidoma gusa abasefu nabo barabivyimodoka bizana bivyubucafu gusa Ari kukubisha ngo ibiki n'ibiki wari umusufi w'yaranga nta numwe. Kiretse gusuba ugomba kugucinyiza araba gusa mwene wanyu kuntu abayeho akamura bakunuru.
Iruhande ya batunzwe n'injyazo mayarara n'abarundi batari bake ntibafungura neza nkuko bisigurwa na Tanaze ntiyanogeye umuhinga mu bijanye no gufungura neza.
Hafi abana 50 kujana bafise imyaka iri munsi y'itanu bagwaye ingwara zijanye no gufungura nabi. Urundi rugero no guha nuko abari nga 50 kujana muri iki gihugu bajya rimwe ku munsi urumva ko ari bintu bitameze neza cyane.
Nta bitigiri kanuni birashirwa habona ariko biravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi mu bituma abana bahe bishubure harimo n'inzara. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya makuru tubafitiye muri kano kanya. Igisata c'impunzi naco kivugwamwo ubukene bw'ibikoresho vyo mu ishure ku mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubwira idonido kuri no nkuru.
Abanyeshuri y'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanza yo mu Rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa 2017-2018. Ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri. Bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Rukorora riri mu Rusenda baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri.
Twaratangwe ku ishuri nyine dutangura mu muzima nyine butura cyane bw'umurefugee nta mwaye novuga ko twari dufise zirengeje cyane. Umuntu ashobora kuba afise stilo cyangwa afise nk'agapapuro yandika ko les explications n'akandi ka resume izo nizo mwaye novuga ko dufise. Nta makaye, nta karamu, nta sakoshe zo gutwara ibyo bikoresho nk'imvura igihe iguye. Ibyo byose ntabyo dufise vraiment.
Nka jewe natanguranye umwaka wa kane bo umwaka wa kane baraduhaye maniforme baraduhereza n'amakaye mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu no kuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha mu gatanu nyene nta kindi kintu basubiye kuduha tena mugabo renouveau veni barabahaye amaniforme barabahereza n'amakaye. Nubwo abo renouveau veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye. Nimba ugiri ubuntu karonka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nkane cyangwa atandatu akira munyeshuri. Nukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wanyuma kuko ushobora gusanga ibintu byose wabishyize mu ikaye imwe.
Uyu mwana w'umukobwa wiga mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga.
Nka jewe mu gihande cy'iwanje makaye nkoresha vraiment ibipapuro nasigaje makaye ya nepasi niyo nkoresha.
Nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri?
Ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukaburaho tuvyandika tukavyibagira canke mu resume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo.
Aba banyeshuri hari ico basaba amashirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda.
Amashirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yo turonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshe gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instrument scolaire nka boîte mathématique zashobora gukenerwa muri mathématique na physique.
Makino Rukamigwa ni umukozi ukorera ishirahamwe rya Ebenezer risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga amashuri yisumbuye yo mu Rusenda. Atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi.
Ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukundi nta bikoresho bafite igihe ni kirekire. Ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya La Reflexion rifite abana 371 urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro. Tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura effectif yose yuzuye tuzana ibikoresho bibakwiriye.
Tumenyeshe yuko amashirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda. Ndasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Bitegekanije ko mu ndwi zibiri impunzi z'Abarundi bagera ku 600,800 bazoba bashikanywe mu ngo zabo bavanywe mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Umwaka nawo wa 2017 ukarangira abagera ku 12,000 bamaze gutahukanwa. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Ariane Tangishaka yabajije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, Terence Ntahiraja, aho uyo mugambi gutahukanizo mpunzi ugeze. Tubatega amatwi.
Murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Nagombaga bashimiye ko mwasubiye kuri rya Amerika. Imbere ku kibazo cyo kumanza nibutse gato yabujya Abarundi benshi bamaze gutahuka, n'abatahutse bitahukanye, ndetse batangiye no gufashwa kugira ngo baze kubera bari bakeneye gutahuka mu gihugu cyabo. Kwenshi basanga barahenze, abandi batwara mu bitaro bigiye mu majyambo abiri gusa mu nkundo yo kwishyura, ndetse abariko baratwumva yuko kuva mu 2016 gushika kwezi kw'icumi na kabiri z'uwo mwaka hari hamaze gutahuka abantu bangana 100,000 n'abantu 25 batahutse bijyanye atari imfashanyo bariko barasaba. Kuva mu kwezi kwa mbere 2017 kugeza ku 2015 kwezi k'umunani mu mwaka 2017 turimo, naho hatahutse bangana 38,000 n'abantu 31. Abo bose hamwe n'abantu bita mu Gifaransa bahapatiye spontane, ni ukuvuga baje bitahukanye batarinze gufashwa, bose bakaba bangana 100,638 n'abantu 56. Ngombe rero nicyo kibazo cawe uti ya na 3 yarakoranye harabaye kiranga n'icyo gutegura ukindi bimeze gutyo cyo mwatubabije. Ego aho rero nagira nsigo ko twumvise yuko twatangiye gukora nko kugira ibyo ntwari tabi imana hije kwiba cyikiza hari kugenkeza
by'indwi
kwezi kwishyura umwaka niho twabakira. Nagira nayo cyo kuza ibyo byemekerezo gushika ku igenkeza gacu na kabiri ku kwezi twatanguye, hamaze kuba bimwe bita kumva no kuvuga ingendo no kuvuga ingendo zo kujyana twagiye tujyana twakira bene wacu gushika 14. Ni ukuvuga inshuro 14 tumaze kwakira bene wacu ariko barahunguka abaherutse baje ku gihumbi cya 12 bica twibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka incungu no kwibukira mu Burundi ibyo bikorwa gasore. Gushika rero aho gusa hamaze kuza Abarundi bangana 300,820 bari mu miryango ingana 300,000.
Ni ukuvuga ko hasigaye indwi zibiri
neza n'ubirabandanya, ni ukuvuga ko kubakira bene wacu tuko tubirabandanya.
Ni ukuvuga ko ibindi 300,000 mutegekanye kuba mu ndwi zibiri mwabatahukanye nabo nyine.
Yego cyane, ni ukuvuga yuko intangiro ni uko dushobora kugira icyo kiganiro gifatika rimwe gitugutunga umwaka nyine ku kwezi nyine tukenda kwakira abashyitsi 300,000 kugira ngo rya hangiro turishyireho kandi birashoboka. N'ubu ndababwira harategekanijwe ku magenekezo ya 17, 14, 43, 31, aho hose hageze abantu barenga 500,000. Urumva yuko ibyo biharuro imana yabashije dushobora kuzabishikana nk'uko twari dusanzwe twabiteguje.
Ikibazo nyamukuru kijyanye n'ubuzima bwabo bashitse imfungurwa bemerewe guhabwa amezi atatu ya mbere barazironswa neza muri iki gihe?
Ego cyane, urakoze kubaza icyo kibazo. Nk'uko bisanzwe tubitegeze mu mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rya kiriya impunzi, iyo bashyitse baraheza bagahabwa ibyemezo by'ibyo batunganya amezi atatu, kandi biko birakorwa neza bakaba bahabwa udufaranga mbere dukeya. Hanyuma hejuru y'ibyo reka nabyereza amaboko iri kwiragerageza abamaze kuza batagira icyo bashyitse, kuko nakwiye ko ari ibihumbi byinshi cyabibaza ari ibihumbi 2,300,000 byamaze gushika. Kiragerageza gutanga ifungurwa mu buryo bwose bushoboka ku batabifite. Hanyuma igihambaye kitunezera kandi ni uko kuva bahunze n'icyo mukuru w'igihugu yafashe ingingo y'uko atamuhe yo kwihagira itongo ry'uwundi cyangwa amatungo yiwe. Mu bihugu byose byaracungereye iyo baje bashyikira mu bwabo kandi nta kibazo. Niba afite ikibazo cy'uwo aravuga ati inzu yanjye yarashaje yarabomotse, twari tugiye gushyikira nanjye bitegeza kumufasha, tukamufasha gusa akayongeye hanyuma ubuzima bwe bukabandanya neza.
Ni ukuvuga ko muri iki gihe nta kibazo na kimwe nyamukuru muriko murahura nacyo mu gutahukana cyangwa kukwakira izo mpunzi muba muriko murahangana nacyo?
twebwe ibi wacu nta kibazo dufise no bwandi bimeze neza ariko kimwe gusa hashobora gushobora umuntu cyangwa ushobora gusanga afite ikibazo uwo nawe niba barashobora gusanga nawe nawe ugasanga tumutwe atudandaje nyine kuri icyo gihe wari nkurizi mu gace ko yari yavuye nyine ariko nagomba kuvuga yuko twe nta bibazo tuhafise ahubwo ibibazo ni ibyo kuko mwadushe mwabivuze mwebwe nyine aho hakurya batangiye guhungabanya abarundi bene wacu ariko icyo gihe baguhunga bagatanga n'ibigwanisho aho twaha ikibazo ahubwo ariko natwe twakira bene wacu n'ubu miryango iruguruye ubundi bwategereye kwakira abana babo kandi atangora
icyo kibazo turakigaruka ko mu kanya kari imbere n'ibindi bibazo byerekeye izindi mpunzi ziri mu yandi makami mu bihugu bibanye ariko reka duha karyo n'abanywanyi biradishwe irya Amerika nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Joel wiriwe neza muraho urakomeye
ndakomeye cyane
duhamagaye uri hejo Joel
Kigali mu Rwanda
kibazo cyangwa icyumviro
nagira mubaze ko ego turabyumva yuko impunzi bazakira bakazakira neza ako bya ariko abize batamira nabo muri haseri kumva icyo bategekanya ariko ntacyo reka mubaze mega cyo sa kubaza kijyanye n'ibiganisho by'umuntu zafatiwe mu nkambi murateganya iki kuba murungi se hari ibiganisho byafatiwe mu nkambi byafashwe kandi bikaba byafatiwe mu nkambi irimo abarundi bikaba bitegekanywa ko ari abarundi babifatanywe mukaba mukomeje kwakira impunzi nta kintu zabwiye nta bwoba bibateye mbe muzokomeza kuzakira cyangwa muzohagarika bizogenda gutya icyo ngicyo nagira mubaze kumva ibindi ntacyo baraza kubaza abandi
urakoze cyane Joel reka tubandanye twakire Habi wiriwe neza uratwumva
ego ndabumva mwiriwe neza
amahoro muduhamagaye muri he
bon ndabahamagaye ndi Juba South Sudan aho bita mu gisagara cya Juba ega
ni byiza cyane kuba mutega amatwi radijwi rya Amerika iyo hose Juba ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo cyangwa se novuga ko ari nk'intererano usibye ko nashaka mu nyibutse ku izina ry'umire mwashobora kuba mwotumira sinamubise neza
mushinga ntahe Terence ntahiraje mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu
ego ndabanze guhereza mwiriwe umutumire umushikiranganje Terence ndagize mwiriwe nyahugimana
nanye ndakora mu kije mugenza kandi akaba ariko sinakumvise ngira mu kansuriramwo
navuze ko nitwa Richard Habiyeremye nkabantuye muri Sudani ya Majepfo aho Juba Town muri sangi yari nk'intererano cyangwa se nongera ndabatera amashugwe ku ntambwe mugeze ko kuba nko kwitaho gutahukana impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye nongera nsaba yuko kumbure mubwira ishaka ridasanzwe ryo gukurikirana mu bihugu biba biri mu biyaga bigari kuko usanga harimo nk'ibihugu birimo abarundi ariko ugasanga nta ma embassy yabo y'igihugu cy'u Burundi arimo twarumvise ko mu Burundi hari igihugu cy'ubutunzi mu gihugu sinzi ko bivanye na keringere mwari musanzwe mwakira impunzi yuko umugambi ari wa wundi nyene mwakomeje ati muratekanye iki mu gihe twumva ko murira mu gihe muvuga ko hari ikibazo cy'inzara n'ubukene ubu naho mukaba mufise uyu mugambi wo gutahukana impunzi ziri mu bihugu bibanyi ati muratekanya gukora iki bivanye n'uburyo bwiza impunzi zofashije impunzi kandi muvuga ko igihugu gikenye kiri mu bukene
urakoze cyane Richard twakire Prosper wiriwe neza Prosper allo Prosper
neza radio Ijir ya Amerika
turakumva
niyo nkuru yomba kuvuga ko leta ya Burundi igomba gukora ibintu byose kubera ko izo mpunzi ziri mu ma France mu Burundi ariko leta ya Tanzania igomba kufasha izo mpunzi gusubira iwabo ariko na leta y'u Burundi igomba gukora ikintu cyose ibintu byose kubera ko abo izo mpunzi zishaka kugenda mu gihugu cyabo zifite umutekano na nta kibazo
Prosper duhamagaye uri he
ndabahamagara nyiri muri Goma Goma ni mu burasirazuba bwa DRC
mugi huu chishimira demokrasia cha Kongo.
Mushinga naye ntahiraja tuhereye ku bibazo vya Joel na Richard na Prosper. Joel yavuze ko kubijanye n'ibigwanisho urumva abasigaye muri iki gihe muri Tanzania barahura n'ibibazo by'umutekano aho amakuru avuga yuko hari ibigwanisho biruka gufatwayo mwebwe amakuru mufise yerekeye ico kibazo naya hevyifashe gute muri iki gihe ku Barundi bari muri Tanzania.
Murakoze cyane nagomba gushimira abatumi batandukanye babagiye bagatanga bene intero. Uwo nagomba gushimira Joel ari hari ya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ati mbega ko twumva hari ibigwanisho byatuma kandi y'impunzi hari i Tanzania ati ntabwo bamufise muzobakira gute cyangwa ibyo camureka byifashe gute. Nagomba ngo ariko batwumvira ko mwabikurikiranye nibyo yaraciye iminsi iminsi y'indwi hafashwe ibigwanisho bishika mbere mirongo ine na bibiri mu kambi y'Induta hariya mu gihugu cya Tanzania igeze ahantu hatandukanye hashika hatatu nk'uko babikurikiranye. Ibi byarafashwe kandi yari abifatanya n'abanyene barafashwe aha mbere agomba kongera akaza gushimira leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo kuko babifashemo neza gufata ibyo bigwanisho bagafata n'abo bantu atamaraso afesetse. Kandi nifu ariko batwumvira yuko hari ikiringo cy'ukwezi hafashwe abandi bantu 11 ariko babiri barashoboye kubafata 9 barafatwa bariko bagirishije ndetse amanama muri iyo kandi nyine babuze abantu bagira tarahuka. Ibyo twebwe rero ni guca intege ibyo biza kwemeza ko twaba dusemerera tuvuga tuti muri ariko bari kubyanda reka twabigeze kugira ikiganiro ndababwira impunzi uko bigenda bica za makande harimo koko abantu b'ivuzi abavuze kubera ubwoba abahinze n'abanyepolitiki ariko harimo n'abandi batwitse bavuye mu bushoko ibyaha bakoze harimo n'abandi bafite umugambi bafatikanije n'abagombye gutsindagaza ubutegetsi ku igihe cya 13 isama 25 abo rero nabo kuko tuba tubivuga twavuze tuti bafite ibigwanisho niba bafata abandi bari kubacira urubanza ubu bagomba bagerageza kugira ngo baze kugirira nabi ivuzi zacu babicanye ibigwanisho rero ntabwo badufise kuri abo twashimo kuri kwamenyekanye bitandukanye impunzi bitandukanye n'abagwayi ibyo bitari fose negative muri aka karere. Rero twe dusaba tuti bene wacu nibatahuka aho niba dakobye uhinguvu umuntu wese ari muri ayo makambi yifuza gutahuka muri cy'u Burundi yifuza kuza kumbaca nawe n'umutekano guca kugafata ibintu byihuta kugira ngo aze na cyane cyane niba twarangiza uwo mwaka twakiye bya 2012 twitegure kugira programa cyangwa ubundi bihumbi 2018 dukoranye nta bushyire kugira ngo abo bandi bose babyifuza bashobore gutaha.
Ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Nuko rero Ijwi rya Amerika mu kanya turava dusoze, ariko imbere yuko dusozera reka tunabifurize indwi nziza mu kubashiramo kano karirimbo face to face ka Charly na Nina, akaba ari abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Abaririmbyi baheruka kuba batumire ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rero turaza turaramenyesha n'abaririmbyi bari ngaho iwanyu mu kibano, haba mu Burundi canke mu Rwanda. Mukamwumva hari nk'umuririmbyi mushaka kumenya ubuzima bwiwe, muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama gutyo tukabatunganiriza ikiganiro nawe.
Back to back. Et puis caresse-moi. Beaucoup et beaucoup.
nuko rero nshuti bakunzi bijuge America Diane na Hazwe na Fatuma Limasikala la mwari kumwe muri kano kanya tubasezera ariko tubasigire kano karirimbo face to face kashali na Nina masari mbere geci saha imwe n'iminota isaha imwe yuzuye ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muraza kongera kuba muri kumwe n'uruganda rubategurira amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda zimwe mu nkuru turiko turabatunganiriza ni gitero cyo muri Somalia